Hamza usiku mwema.
Imwumva ndadijwe rya America vije Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya America. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 bice 9 ya radio ijwi riyobora. Hani Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko nticyabujije Abanyamerika kujya gutora umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo. Ubwo twabateguriraga aya makuru, Abanyamerika barenga miliyoni 100 bari bamaze gutora perezida uzayobora igihugu mu myaka 4 iri imbere. Turasubiza amaso inyuma turebe uko byari byifashe ejo ku munsi wa kabiri w'itora nyirizina, dore ko hari abari baramaze gutora ku ikubitiro bifashishije uburyo bashyiriweho buborohereza muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona, harimo uburyo bw'iposita n'amasanduku y'itora yateganijwe ahantu hatandukanye.
Abarundi benshi tuvugana abenshi baramaze gutora kwera tuzi usanga benshi bitaborohera gutora ku wa kabiri, benshi bagiye batora muri weekend bagenda bagatora. Mugabo abantu benshi bitavye amatora bayatoye imbere.
Uwo ni Zena Ntiranyibagira, umunyamerika kazi ufite inkomoko mu Burundi, ubu uba muri leta ya New York, akaba ari umunyamabanga ntayegayezwa mu ishyirahamwe ry'abarundi ba mu mujyi wa Buffalo. Nimugiye kure rero ya radio yanyu, iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda ku matora muri Amerika turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto. Reka mbere yaho tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Urakoze Eugene. Hano muri Leta Zunze za Amerika bari mu guharura amajwi mu mareta yamaze kurangiza gutora ayo mu buseruko n'ahandi, mu gihe Abanyamerika bashikirije aho bahagaze ku guhitamwo nimba umurepublikane Donald Trump agiye kwiyongera iyindi myaka 4 cyangwa agiye guha White House uwo bariko barahiganwa umudemokrate Joe Biden. Amamiliyoni y'Abanyamerika batoye ejo kuwa kabiri biyongereye ku barenga imiliyoni 100 batoye ubwa mbere mu ndwi ziheze. Muri aya matora Abanyamerika baratoye kandi n'abashinga amateka, abategetsi bo mu rwego rw'amareta hamwe n'inzego zo mu makomine. Amaso y'Abanyamerika ahanze amareta ya Florida na Carolina ya ruguru, amareta abiri yafashije Trump gutsinda mu 2016, aho uyu mwaka bisa n'uko Trump na Biden bari mbirimbiri muri ayo mareta. Iyindi leta ihanzwe amaso ni Pennsylvania, aho amajwi ya nyuma ashobora kuzoboneka mu minsi iri imbere. Abasesenguzi muri politike bavuga ko aya mareta atatu ahambaye kuri Trump ashobora kumuha manda ya kabiri canke akamugira umuperezida agira gatatu mu myaka irenga 40 atabashije gutwara manda ya kabiri. Umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe intwaro mu gihugu hagati yatangaje ijo ku munsi wa kabiri ku igihugu congereje urugero rwo kwiyubara ko ashobora kuba igitero c'iterabwoba. Inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye mu bihugu by'Ubufaransa na Autriche, ku bw'icyo kigo cy'iperereza cy'Ubwongereza iryo gabisha rikomeye cyane risigura ko igitero cy'iterabwoba gifise amahirwe manini yo gushobora kuba. Umushikiranganji Priti Patel yavuze ko uru rugero rwo kwiyubara igitero cy'iterabwoba rudugijwe inyuma yaho intagondwa ikoreye igitero ikoresheje imbugita mu gisagara cya Nice mu Bufaransa, hamwe n'abandi bantu 4 bishwe barashwe i Vienne muri Autriche ku munsi wa mbere n'umugabo yitwaje inkoho yamenyekanye ko ari intagondwa y'umuyisilamu. Yavuze ko abantu batogira ubwoba ariko bakagaba gusa. Yongeye koko abajejwe iperereza n'abapolisi bagiye kuboneka ku bwinshi mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo gukinga icyoba. muri Afrika abakenyezi baharugwa mu majana mu gihugu cya Mali bariheje amabarabara ejo ku munsi wa kabiri biyamiriza amabi yo gufatwa ku nguvu akorerwa abagore hamwe n'abakobwa. Iyo myiyerekano igamije gukangurira abategetsi gufata ibihano bikomeye ku bakora ubwo bubisha. Mu ndwi iheze igipolisi muri Malawi cyarahagaritse umugabo w'imyaka 38 mu gisagara cya Chikwawa kiri mu bumanuko bw'igihugu inyuma yaho afatiye ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 11 ku ruhande rw'ibarabara. Igipolisi mu gisagara cya Blantyre giherutse kandi gufata umukozi wo kwivuriro kubera yasambanije umwana wamushikiwe w'imyaka 14. Umuvugizi w'igipolisi cya Malawi Peter Kalaya yabwijwe cya Amerika ko ubwo bubisha butera byiyongera. Intumwa yawo ni yifata kibanza muri Libya Stephanie William yavuze ejo kuwa kabiri ko abategetsi ba gisirikare b'impande zishamiranye muri Libya bumvikanye gushyira mu ngiro amasezerano yo guhagarika imirwano bumvikanye mu kwezi guheze. Iri tangazo rije inyuma y'umubonano wahuje umugwi ugizwe n'abasirikare ku mpande zibiri baganira ku gushyira mu ngiro ayo masezerano byatanguye ku wa mbere muri Libya ku nshuro ya mbere. Izo mpande zemeranije gushinga umugwi muto uzogenzura igikorwa cyo kuvana abasirikare b'izo mpande mu birindiro byabo hamwe no kugenzura ivanwa ry'abasirikare mvamakungu ku rubuga rw'intambara. Iyo komisiyo yemeranije guhurira mu gisagara cya Sirte mu kiringo cya vuba cyane. Iyi nama ikurikiye ifundikwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe n'impande ziri mu ntambara mu Swisse mu kwezi guheze.
Arizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanyi, iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'Abanyamerika barayibitabiriye itora rya perezida. Ubu igisigaye ni ugutegereza kumenya uzayobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere hagati y'umurepublikani perezida Donald Trump uri ku buyobozi n'umudemokrate Joe Biden. Muri aya makuru yacu rero turareba uko byari byifashe ku munsi w'ejo wa kabiri nyuma y'aho abakandida bamariye gupfundika imirimo yabo yo kwiyamamaza. Ijwi ry'Amerika ryaganiriye n'Abarundi n'Abanyarwanda baba mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba abatoye cyangwa se abakurikiraniye hafi amatora. Muri uyu mwanya reka tubanze tubaze mugenzi wacu Diane Ninahazwe ejo wagiye ku biro by'amatora ahantu hatandukanye atubwire muri make uko yabisanze. Diane, warayiturebeye uko umwuka wari wifashe mu ijoro mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC byari bimeze gute?
Ejo ni ejo tumaze kuvugana aho nakubwira ko ndi Arlington muri Leta ya Virginia ntavuye nsubira gato muri Washington DC. Umwuka wari uhari nta kinini cyari cyawuhindutsemo kuko abantu bari bakiri imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ariyo White House bakiri ko badatanga ubutumwa bwabo butandukanye bari bagifise ivyapa bitandukanye byanditse ko yuko bashaka impinduka. Polisi yaraye ifashe rero umuntu umwe mu bari kwariyerekanira ngaho imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ntibatomoye impamvu baba baramufashe n'impamvu baba baramuhagaritse mu bandi batari bake baba bari ko bariyerekana. Aho onye Washington DC nahagumye mu masaha yegeye imbere cyane gose nko mu masaha 2:30 abantu rero bari bakiriyo bakiri ko barakingira amazu yabo y'uburiro, amazu yabo y'ubudandaji, amazu yabo atandukanye bashira ko imbaho zitandukanye. Tubabajije bavuga yuko bari ko barikingira bavuga bati ntituzi ibiza gushika mu gihe tukirindiriye ibiza kuva mu matora biza guhava nkumbure bitangazo.
Noneho ahandi waciye mu zindi leta aho byari byifashe gute?
Urumva aho nababwira hari muri Leta ya Washington DC umugwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika naraciye muri Virginia. Ni leta yegereye Washington DC ku mugwa mukuru ho hasa nkatekanye kukubiravye nta bantu wabona bariko barabafise ivyapa nta bantu wabona bari mu mugwi munyini. Utuzu twitorero naciye ko irango mu masaha ku mugoroba nka saa moya z'ijoro saa 12 wabona n'ukuri nta n'abantu benshi bari bahari. Abo twavugana bavuyeyo bavuga bati benshi baratoye, benshi batoye hakiri kare bakana kugira yuko muri kahise ka Amerika vyukuri benshi batoye hakirikare gusomba uko bari ko baratora ubu hari abavugaye bati bari batinye mpumbure kino kiza ca COVID ya 19 gihangayikishije abantu hari habatinye kino cuka ariko ejo ni no kugira ko abantu batari bake bavuga bati ntituzi kintu kiko kiraba ejumbaza hariho benshi bavuga bati bari ku ruhande b'abanyafrika bashaka ihinduka ariko narashoboye guhura n'umuntu akomoka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ndamubaza uko byifashe ambwiye ati jomedewe neza ariko nza kumererwa neza ari ukomenye yuko Donald Trump yatsinze ati n'ubwa mbere mbonye umuperezida ativanga mu bintu bya Afrika umuperezida niwe dushaka kugumako haruhande yu avuga ati Donald Trump niwe mwiza kuko ativanga mu bya Afrika harurundi ruhande ruvuga ruti ahubwo Afrika yibagiwe na Amerika ku buryo uko kwibagirwa na Amerika biriko biratera kajagari muri Afrika.
Diane uretse uwo munyekongo mwavuganye ndibwira ko aho wanyuze hari n'abandi bantu mwahuye mukaganira abo mwavuganye bakubwiraga ikindi kuri aya matora.
Ejeni navuganye n'umuntu akomoka muri Cameroon uyo rero jewe kura urabona uko bimeze abatari bake batinye gutwara imiduga yabo batinye kugenda n'imiduga yabo bagafata imiduga itandukanye hariho bamwe mu babizi mu vyitangazamakuru bagakubwira ati umenyesha makuru mwiza n'umenyesha makuru agihumeka uwapfuye na kirumenyesha makuru naje ndi muri uwo muce w'abantu batinye ndavuga ntintegereza kuja mu mutekano imbere ko ntanga makuru bisigura ko nagiye gufata imodoka zitandukanye zitwa ko ziri mu mutekano hakuvuga ko jewe jenyene ngenda ubwanje. Uwo rero yantwaye muri ivyo bitandukanye yari umuntu akomoka muri Cameroon we twavuganye ku buryo burambuye arambwira ati ndi ngaha haraheze imyaka n'imyaka n'ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi muri Amerika. We yambariye ati turashaka ihinduka cyane cyane rifatiye ku butunzi cyane cyane rifatiye ku kunagura Afrika cyane cyane rifatiye ku gihagararo cya Amerika yahagaze cyane kuri ico kinavuga ati n'ukuri ibintu biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntahantu na hamwe turabibona ntahantu na hamwe byari bwabe mu matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turifuza yuko uwokorera mu ngata Donald Trump yoba ari uwasigiwe iragi na Barack Obama yashoboye gushyira Amerika ku rwego rwiza niko yabivuze shinzije ndiko ndabivuga hanyuma akaza hano ikibanza Afrika yadondaguye ibitandukanye bivuga ko kubwiwe byoza bi ikibanza Afrika yavuze nk'amaprogramme atandukanye yashizeho na Barack Obama kubwiwe yazaha ikibanza Afrika. Uno twavuganye hariyo n'uyundi akusanzwe komukanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise urukoba rwera we twahuriye ejo mu micungararo yahakorera ingoro y'umukuru w'igihugu yambari ati nahora nicara nkariya nkafataga kawa aho yanyereka mu micungararo y'ingoro y'umukuru w'igihugu atari kuburaba siho nicaye bahashize ibihome simuko ndabona na kimwe iyi si Amerika yanje siyo Amerika yanje si igihugu canje ibi ntavyo nemera. Nuko rero abo nibona uvuga mu bo twavuganye bagize ico bambarira kubifatiye kuri ayo matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Diane nahazwe ndagushimiye cyane.
Urakoze ejo ni mukankusi ubwire igitondo ciza n'abari ko baratwumviriza.
Yego nawe. Mu Banyamerika bavuga uko babona aya matora turahera mu mujyi wa Atlanta muri Leta ya Georgia iri mu majyepfo y'igihugu ikaba nimwe muri za leta zihatanirwa cyane. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Tim Harris Ishimwe uko yabonye itora ryari ryifashe ejo kwa kabiri.
Muri rusange hano muri mujyi wa Atlanta nimo amatora yagenze neza. Uretse wenda hano hagiye haba ibibazo bitungurana kuko hari nk'ahantu muri county ya Spalding bageze ikibazo cyatewe n'ukuntu abakozi bashobora ko bashyize information zitari zo mu mashini zagomba kwifashishwa mu matora ikibrokana naho amatora agasa nk'aho atangira atinze ariko hari uburyo bahise bukoreshwa mu buryo bwihuse mbese impapuro z'itora zahise zijyanwa mu tundi duce abantu bagomba gutoreramo bityo bakaba arizo bifashishije batora ariko abatoye bagiye basa nk'aho bagiye bafite imyumvire bavuga ati ntabwo bizeye neza ko amajwi yabo azabarurwa. Ibyo kandi byanabaye mu yindi kaunti yitwa Fulton aho rwiyemezamirimo umwe wari wahawe akazi ko gutwara ibikoresho ku maposita ngo se abantu batorera atabashije kugeza ibikoresho aho abantu bagomba gutorera. ibyo nabyo byatumye ahantu byibuze agera kuri 30 abantu batabasha gutorera igihe ndetse bamwe bako bagiye gusuko basubira mu rugo bakazagaruka ku masaha y'umugoroba.
Naho se wowe ubwawe cyangwa se n'abantu muturanye uyu mugiye mwatoye mwabonye byifashe bite hari tuze risanzwe?
Njyewe natoye hashize icyumweru ntoye, ariko aho nabashije kugera wenda wabonaga hari tuze, nkabona abashije kuvugana nabo wabonaga bavuga bati Donald Trump ashobora gutorwa, ariko habayeho ko impinduka zibaho nk'uko bisanzwe bigenda amatora, Joe Biden akaba ariwe ushobora kuza imbere muri ino state ya Georgia. Byaba ari uko urubyiruko rwabigizemo uruhare cyane ndetse na komite z'abirabura, ubundi mu by'ukuri zisanzwe zititabira amatora cyane muri uyu mwaka, zikaba abirabura benshi bakaba baratoye.
Uvuze kuri ayo mahirwe ashobora kuba ahabwa umukandida runaka cyangwa se undi, abantu se mwavuganye wasanze batoye mu by'ukuri bashingiye kuzihe ingingo mu zo abakandida batanze mu gihe biyamamaje?
Abenshi ntabwo wenda bagiye bambwira niba bagiye bakurikiza ibyo abakandida bagiye bavuga biyamamaje, ariko ubona bagenda bareba icyo basanzwe bazi ku bakandida biyamamaje bakavuga ati wenda njyewe nkunda ishyaka ry'abademokrati cyangwa se ry'abarepubulika kubera impamvu runaka. Nka Trump we bavuga ko akenshi ari umuperezida utaguma ku ijambo rye, avuga ashobora kuvuga ibintu mu gitondo nimugoroba akazabihinduye cyangwa se agahakana ko yanabivuze, bityo akabona ko ari umuntu utafata ibyemezo bihamye nk'umuperezida w'igihugu nka Amerika.
Tim Ishimwe, hari amakusanyabitekerezo n'amaperereza amaze iminsi akorwa hirya no hino mu gihugu yerekanwa no kuri za televiziyo agaragaza abantu bafite impungenge bigaragara ko nta tuze bafite mu gihe biteze ibiva muri aya matora. Aho mu mujyi wa Atlanta icyo kibazo izo mpungenge zirigaragaza?
Hano muri Atlanta ntabwo navuga ko hari ikibazo nk'icyo gihari, ariko mu yandi mateka nka za Texas n'ahandi numvise bafite impungenge cyane cyane ku mazu akorerwamo nk'ubucuruzi, aho bagiye basa nk'aho bakingira imbaho ku birahure kugira ngo bitameneka nk'uko byagiye bigaragara mu myigaragambyo yatangiye mu minsi yashize. Hano muri Atlanta urabona hari umutuzo byibuze nk'ahantu ntuye cyangwa se aho nabashije kugera ubonaga batuje, cyane ko ni na state yatoye cyane mu mbere y'igihe bwa byitwa early vote, ku buryo ahantu amatora abiraga abonaga nta bantu benshi bahari, bityo rero wabonaga hari ahantu rwose hatuje.
Tim Harris Ishimwe na Etienne Karekezi barakoze. Twibutse ko Tim Harris Ishimwe ari umunyamakuru wamaze igihe yimenyereza ku Ijwi ry'Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020. Kuri aya matora muri Amerika, mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe yavuganye na Commode Ndoriyobija uba muri leta ya Michigan, atangira avuga icyatumye we atora kare.
Njyewe narangije gutora, natoye kare kubera corona, kubera haba hari abantu benshi cyane, umurongo aba ari munini, bijya bavuga ngo metero zitandatu hagati y'abantu ntizoroshe gukurikiza. Twese turatinya kwanduza imiryango yacu, kwanduza abana bacu, turabitinya. Hanyuma ndatoye kare, ariko apwe nka haheze nk'iminsi 3-4 baranterefona bambwira yuko sinyature nasinye ku rupapuro rw'itora na sinyature kuri karangamuntu yanje ngo hariho utuntu tudahuye, ko donc yo bulletin de vote izociba nili, izociba imfabye.
None mwaronse akanya ko gusubira gutora?
Ego, banderefona inshuro zibiri, hanyuma ndonsa akanya narasubiyeyo ndabereka karangamuntu yanje, baca baragenda barambwira ati voila sinyature dufise niye, tariki yo wasinye hariho akantu tubona bidahuye neza. Baca barabimpindurira ubwo nyene, baca bampa ibindi bulletin de vote, byatwaye iminota nk'3-4 biba birarangiye, bati nicyo twashaka nta kindi.
Murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu baitoranirie muri aya matora ku mpande zose, abarepublika n'abademokrate?
Ku mpande zose abarepublika, ni Michigan ni igihe kimwe abarepublika baritsinda, ikindi gihe abademokrate bakayitsinda. Ubu rero abarepublika bari nyuma ya Trump bikomeye cyane, abademokrate nabo bakidukeneye ko ibintu bihinduka Trump batise izo batakunze kuri we donc utsinze Michigan ufise amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu cya Amerika
nkuko mu bivuze cyane amatora mu 2020 n'amatora adasanzwe muri leta z'umwe za Amerika eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare n'amatora abantu bavuga ko adasanzwe ku bwanyu ni kuki bavuga ko ari amatora adasanzwe amatora muri uyu mwaka
n'amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine perezida Trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe cyane cyane abantu b'inkewa abantu bava mu bindi bihugu cyane cyane abantu n'iki cyiza cya corona cyatumye haba ukutumvikana hagati ya guverineri wa Michigan na perezida Trump n'ibintu bya racism yariyongereye gusumba hariho rero abantu bavuga bati Amerika si igituzi hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve ariko arakwiragizwa nk'aho umenga ni bisanzwe nibwo bwa mbere twari tubonye abasivile bambaye bafite ibikoho bafise amajire antibare bagenda ku biro bakamera sawa guverineri nibwo bwa mbere twumvise ko hari milise zifata ibikoho bagategura umugambi wo kunyuruza buramatari nibwo bwa mbere hari abantu b'ibyo bintu rero bavuga bati nono igisi wa Amerika tuzi ati igisi wa Amerika yagwanye intambara y'isi yose ishaka demokrasi ishaka liberte ishaka oya ati ibintu bigomba guhinduka Michigan rero cyane cyane ibyo bintu bya racisme z'amamirisi afite inkoho birakomeye gose birakomeye ni mu maeta avugwa yuko ibyo bintu bikomeye cyane
uyu munsi nk'uko itariki zitatu ukwezi kwa 11 niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe naho amajwi nka yose abatarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda ararangwa mu uyu mwaka siko bishobora kugenda abanyagihugu biteze iki ko uyu munsi ku munsi wa kabiri nko mu ijoro
turiteze wari wese gutsinda ibiharuro amasondaje akogwa berekana ko Joe Biden umudemokrate ari imbere ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje hari izindi sondaje zerekana ko Trump ari imbere cyangwa zegeranye cyane ikindi nacyo muri 2016 sondaje zerekana yuko abademokrate baza gutsinda Michigan ariko siko byagenze c'est vrai que difference kabaye gatoya ariko ku munota wa nyuma zarahindutse aba Republika Michigan barayitsinda donc n'ubu abademokrate barizeye kandi bafite ubwoba n'aba Republika barizeye kandi bafite ubwoba turindire uko biza kugenda
ndagushimiye cyane rwose Commode Ndoriyo Wija ku kanya wate kugira ngo mugane n'iyo ijwi rya Amerika kuri aya matora adasanzwe muri leta z'ubu za Amerika mu mwaka wa 2020 mwakoze
cyane
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7 Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
twerekeza noneho muri leta ya New York mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'umurundikazi Zena Nkiranyibagira uba muri iyo leta akaba ari umunyamabanga ntayegayizwa mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mujyi wa Buffalo Nkiranyibagira yatangiye avuga uko yabonye ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byagenze n'uko amatora yarayagenze
Muri rusangi amatora y'umukuru w'igihugu twebwe ino muri Buffalo New York kampanye yagenze neza mugabo twabonye amadeba menshi yabaye hagati y'abakandida babiri umudemokrate Joe Biden na Donald Trump twebwe twarikurikanye cyane mugabo twaratangaye kubona ukuntu Amerika ubundi niyo yigisha demokrasi ibindi bihugu mugabo twabonye yuko nabo nyine bibagora rimwe na rimwe ugasanga umukandida umwe ntashobora kureka uwundi ngo avuge asobanure neza imigambi ugasanga aho kuvuga kumara umwanya bavuga ibyo bazakora abanyagihugu ahubwo bariko baratakana aho hagera aho umuntu umenga wo mwaka mikro kubera ko adashobora kureka uwundi ngo avuge mugabo muri rusange byagenze neza imagine ko ariyo droit d'expression umuntu avuga ibyo yifuza mugabo birasaba yuko na umuntu nawe ari kuwundi agasobanura akavuga ibyo azakora abanyagihugu
ego none uno munsi ko ari umunsi wa nyuma w'amatora ubona bayitabiriye ngaho muri Buffalo abarundi muvugana nabo boba bitabiriye uyu munsi wa nyuma w'amatora mwebwe namwe murayitabira
gusane ahanya aho duherereye je ndahemba imbere ya hantu batorera imbere y'ishure na eglise abantu benshi niho batorera mugabo nabonye yuko uno munsi abantu atari benshi cyane ko haracari kare turi saa 5 mu gatondo mugabo abarundi benshi tuvugana abenshi baramaze gutora kubera yuko kubera utuzi usanga benshi bitaborohera gutora kuwa kabiri benshi bagiye batora muri weekend bagenda bagatora hanyuma icyo nababwira cyo nuko jewe nza gutora ku mugoroba kuko ndindira ko abantu bagabanuka cyane mugabo abantu benshi bitavye amatora bayatoye imbere mugabo kubera rero natwe itatu New York iri ni seteneta demokratike mbese batora kare ni leta ya mitsindo n'abademokrate kuva na kera usanga umenga abantu bavuga ati ngera ntagenda abademokrate barayitsinda mugabo aya matora yabaye speciale kubera yuko amasikosasi yabayemo ibi bya pandemic ya coronavirus hanyuma ibi bintu bya racisme aho abapolisi barasa abirabure si tutwe ni wasi no byarabaye cyane haba hafi wacu muri Rochester cyangwa muri Buffalo ho abapolisi bisha abantu babirabure urumva ubunye abirabure babyitabiye rwose hama rero abarundi nabo babasitwaye nabo nyine bitabiye amatora
mubona abanyagihugu b'abanyamerika canke abarundi muzi biyumva yuko ijwi ryabo riza kugira icyo rimaze muri rusange mu matora y'uyu mwaka
yego cyane icyo ni kibazo cyiza ndayeye kuko jewe ndumwigisha uno munsi mu gatondo muri class yanje navuge n'abanyeshuri banje ndabwira nti uno munsi nkwibagire ko ari umunsi wo kuja gutora abenshi bari enthusiastic baravuga bati ijwi ryacu ntiryo fusa reka tugende gutora kuko ya matora aje mu gihe kidasanzwe rero abantu benshi baravuga yuko kubera ibi byabaye byerekanye ukuntu abirabura cyane cyane aba minorite usanga bari mu maposito mabi rwose ugasanga kuri iyi pandemic yerekanye ukuntu abantu bakize n'abantu bakenye bibakora ko cyane rwose urumva aya matora rero abantu bagiye gutora bavuga ati ntegerezwa gutora kuko ifo ko haba ikintu gihinduka mu buzima bwanjye kese turavuga ngo ntacyo bizohindura ngo haba Trump cyangwa ngo Biden mugabo uravye cyane ukuntu bitwaye nk'uku kugwanya ikiza cya corona cyangwa uravye ukuntu ekonomi yagenze urabona yuko ijwi ry'umuntu rizogira akamaro hari ikintu kizohinduka
Madame Zena urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika turabashimiye
urakoze ubusi mwiza cyane
Chuti mwarimo duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha na muri isanga muze gutanga ibitekerezo noneho turaba turi muri studio isaha ni yayindi turabategereje kandi tubashimiye kwa mwahisemo kurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho n'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Fatuma Karara Arimasi niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.